Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa kabiri genekerezo rya kabiri mu kakaro umwaka 2024 cyangwa ikaze bakunzi mwese ba radio Inzamba agateka kawe murano makuru twabateguriye aza kuba agitwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ubushomeri mu gwaruka rw'abarundi ngo bwararanduranywe n'imizi mu gihugu, abatari ku kivi nabo ngo nibinebwe byonyine. Byashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije Abarundi, aho bibuka imyaka 62 iheze Uburundi bushitse ku ntayo kwikukira. Iyo mvugo ikaba inegurwa n'ishyirahamwe rihamagarira Abarundi kuba intungane FCP, aho ribibonamwo imvugo y'agakengere n'agashinyaguro kugwaruka gugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Mu gisata cy'akazi na muntu, abantu barenga ijana nibo bamenyekanye ko bishwe mu ndwi iheze, gusa batatu muri abo batowe ari biziga. Ibitigiri tubisanga mu cegeranyo cy'umuhariteka, abakekwa gukora ayo mabi akaba ari bamwe mu nzego zijejwe umutekano hamwe no mu bamwe mu gwaruka rw'imbonerakure w'umugambwe CNDD FDD. Abavyeyi bafise abana bariko barataha mu buruhuko barahagaritswe umutima n'idudwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza, abafata urugendo rwa Gitega Ngozi itike ikaba yavuye ku mafaranga 8,000 ija ku 25,000. Mukanya nido nido ryano makuru ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru tugira duhere mu gisata cy'akazi na muntu. Abantu barenga 10 barishwe mu ndwi iheze, gusa batatu muri bo batowe ari biziga hamwe n'abandi 4 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko. Ibyo tubisanga mu cegeranyo casohowe kuri uyu munsi wa kabiri co kuva kuwa 24 gushika ku ngerezo rya 30 Rueshi uno mwaka n'umuhari waranira agati y'akazi na muntu iteka. Celestin Rulibikiye cegera c'ubujejwe kumenyesha amakuru mu muhari iteka akavuga ko ayo mabi yakozwe ahanini n'inzego zijejwe umutekano na bamwe mu gwaruka rw'imbonerakure. Tumukurikiye.
Muri iki cegeranyo abantu 11 barapfuye, muri abo batatu batogwa ari biziga, abantu batatu bakoregwa amabi afatiye ku gitsina, umuntu umwe arabogwa irengero, n'abantu 4 bahagaritswe bidakurikije amategeko. Muri ayo mabi twavuze muri iki cegeranyo, abana 3 barishwe. Banywanyi b'imigambwe nabo ntibasigaye inyuma muri ayo mabi twavuze, aho umunywanyi w'umugambwe Senere yanyurujwe imbonerakure. Muri iki cegeranyo turavugamwo uko igikorane cyatunganijwe n'umuryango mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye cyagenze, aho cyabereye mu ntara ya Mwaro. Turavugamwo kandi urubanza ko guherayo bwaciriwe aregiye mu Bunyoni, hamwe n'ubwaciriwe abasirikare 274 banse kugwana aho bari barungitswe mu gihugu cya Congo. Mu bapolisi bamwe bari mu rwego rw'imbonerakure akaba aribo bagirizwa ayo mari twavuze muri iki cegeranyo. Tukarangiza iki cegeranyo dusaba umushikiranganji w'ubutungane gukora akazi agiyejwe mu gucengeza abagizwa ayo mari atavyo kuraba nkunzi.
Yari Celestin Rulibikiye n'icega cy'ubujejwe kumenyesha amakuru mu muhari iteka. Ano makuru tuyabandanirize kuri ino nkuru ivunaguye ivugwa mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Umenyesha makuru Gerard Nibigira akorera radio na televiziyo Isanganiro mu ntara ya Gitega aramaze iminsi 2 atari karakora umwuga wiwe nk'uko bitegerekanijwe, nyuma yaho ibikoresho vyiwe harimo telefone ngendanwa byafashwe n'igipolisi mu ntara ya Gitega. Urongo igipolisi muri iyo ntara Evariste Habugurimana akaba yagiriza Nibigira kumwararaza, akaba yemeza ko yahaye amakuru umenyesha makuru Bob Rugurika yahunze igihugu ko uwo arongoye igipolisi ari mu bakorana urudandazwa wa magendo w'igitoro. uyu mmenyesha makuru Gerard Nibigira yamirira kure akemeza yuko atigeze avugana na Bob Rugurika naho biruko warongoye igipolisi akaba yaranse gusubiza ibyo bikoresho yabakabivuga ko akibikeneye kumvo z'amatohoza. Radio na televiziyo Sanganiro Gerard Nibigira asanzwe akorera ibandanya kuyamiriza igihe urabujwa ariko arakoregwa kuko ari karazira umwuga wewe wo kumenyesha makuru. Twabutsa ko ibyo bikoresho byafashwe n'uwarongoye igipolisi amwagiriza yuko yari kafata amasanamu abapolisi bariko barakubagura abanyagihugu bari batonde igitoro kuri station imwe iri muri iyo ntara ya Gitega. Gerard Nibigira akababaye mesha makuru aburabujwe n'uwarongoye igipolisi mu ntara ya Gitega waheruka akaba yari umenyesha makuru ikinyamakuru Iwacu. Mu gisata cyo kuyunguruza itike yo kuyunguruza yari yongereye muri no minsi abanyeshuri bariko barataha bahejeje ibibazo biheze umwaka akarero n'urugendo rwa Gitega Ngozi aho itike yavuye ku 8000 ija ku 25000 by'amarundi. Ababyeyi b'abana bavuga ko naho bibagora kuronka ayo mafaranga inyifato y'abashoferi yo kuduza amafaranga y'itike yumvikana kuko hakoreshwa igitoro baguze kuri magendo ku giciro kizimbye. Basaba leta kuduza imishahara bafatiye kungene ibintu vyifashe mu gihugu. Josephine Jones Nkunzima.
Itike yo kuyunguruza uva mu bisagara bitandukanye by'igihugu byariyongereye cyane muri ino minsi abanyeshuri bariko baraheza umwaka basubirije muhiri wabo. Nko kuva mu gisagara ca Gitega uje Ingozi, itike yavuye ku 8000 by'amarundi ikija kuyarenga 20000 bivanye n'ingene nyine imodoka yaronse igitoro kuri magendo. Umwe mu bavyeyi aravuga uko byifashe.
Ngozi Gitega cyari 8000 kuri pi normal mukaho igitoro kibuze ashobatunza uri kubera hariho umuntu abanyeshuri rero bariko bataha niho rero baciye batunza kose umukozi yitegwa asanga nyine urisha 20000 canke 25000 ishuri bari bamubona bamuhisha 25000 niyo ngorane.
Ariko rero aragwa akagaruka avuga ko abagendesha imiduga atakindi bogira kuko baronka igitoro bacumukuye kandi kikabazimba ngo ntibokwemera gukora bahomba ahubwo leta yari kuye gutorera umuti ibura ry'igitoro.
Mugabo kandi birumvikana none igitoro kuri pompe iri kukwa 4000 ibihumbi 4 menga n'amahera 30 cyangwa 5 mugabo kuri pompe ashaka kukironka ashaka kugura ku mabuni ibuni na rimwe iri trading ibuni rero ubunya iri hagati y'ibihumbi 18 na 25 ashaka kugura icyo gitoro rimwe n'inusu ku 25000 none nk'umuntu yari kuza hagati y'ibihumbi 25000 agashyira mu modoka wumva ntushobora kubara kurangahe nicyo se kinini iyo
tubibutse ku ibura ry'igitoro ari naryo ntandaro ya byose rimaze amezi menshi ryibonekeza. Ariko leta y'u Burundi gushika ubu nta muti urigera uboneka naho abategetsi baguma bizeza abanyagihugu ko umuti ugiye kuboneka.
Inzamba.
Amakuru twabategurira abandanye kuri radio Inzamba agateka kawe. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aremeza ko ubushomeri bwaranduranywe n'imizi mu rwaruka ruri mu gihugu. Ivyo mukuru w'igihugu yarushikirije mu ijambo yashikirije Abarundi aho bibuka imyaka 62 heze Uburundi bushitse ku ntayo kwikukira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akavuga ko ibinebwe byogene ari byo biguma bireza amaboko abandi bose bari ku kivi. Evariste Ndayishimiye
nakajyo ko gushimira Abarundi bimboneza bamaze kugurura amaso bakamenya ahitunga ry'ukuri riva bagatangura gukamisha isi imvura amazi Imana yaduhaye. Ubu mu Burundi mu gihugu cyose inzara urabaza aho nta kinyama kirimwo urwaruka rwarije kirikogwa bamwe bararimye bongera barorora abandi barahingura ibivuye mu mwimbu abandi mbere bakoresha ubwonko bwabo ku by'ukuri uburazi urwaruka nta mwiheburo urubona ko mu maso kiretse ikinebwe. Hari Abarundi batarazirikana ayo mahirwe dufise abo gukora kugira ngo batere imbere bacambirwa iby'ibindi bihugu bifise. Ubu rero harageze ko uwidodomba wese ababajwe n'uko igihugu gikenye yisuzuma cyari ha Barundi bandimiranye haracyari ha Barundi ndiri bagishaka kubeshwaho n'urwenge baricariye barindiriye ko uwabirimye abisoroma hanyuma bagashora ibyo batarimye cyanye izo batoroye.
Iyo mvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ni imvugo y'agakengere n'agashinyaguro yerekana ko afata abarundi cyane cyane urwaruka ko atabwenge bagira mu gushaka kunyegeza amagogwa abarundi barimwo muri kino gihe. Ibyo bivugwa n'icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe rihamagarira abarundi kuba intungane RCP Gervais Niligira kavuga ko iyo Burundi ugwaruka rufise akazi leta niyari kuba yaragize amasezerano n'ibihugu by'Abarabu bikeneye ugwaruka ruja gukorera muri byo tukurikire.
Ni imvugo yuzuye agakengere kandi ni imvugo yerekana yuko Abarundi bafata nk'uko boba batabwenge. Umukuru w'igihugu yari kwerekana ubuzi bwatanzwe muri uyu mwaka aho kuvuga yuko nibyo simeze neza kandi akerekana yuko kandi hariho imigambi kuratekanywa kugira ngo bakazashobore kuronka akazi. Uyu munsi rero avuga ngo bidafise ishingiro biza bisinziriza kugwaruka. Yari kwerekana neza imigambi afite kugwaruka cyane cyane mu kwerekana yuko hari hamaze kuronka akazi kandi hano ndi bazokaronka mu minsi imbere. Ndiyo kugira ngo umurundi ntihabe atagira akazi byaba byagenze gute mu gihe atabikorwa rusange ikorwa bisaba ko aba abakozi benshi kubera atengane mu gihugu. Iyo urwaruka ruba rufite akazi ntiba ariko rurahurumbira kuja hanze bagafata bifata rumwe kuriyo bakagenda mu bihugu bitandukanye cyane cyane muri Serbia ho baba bagiye kongera ubuzi aho kandi n'ikintu cyerekana yuko mu nda y'ubushomeri aho leta imaze gusinyanira amasezerano n'ibihugu byo mu Barabu bakeneye abakozi habonetse rwose yuko ari benshi bahurumbira kugendayo kongera akazi. Ibyo byose ni byerekana yuko uwo munsi rero mu Burundi abadafite akazi cyane cyane urwaruka ari benshi rwose kandi kimwe na cumi k'uwo munsi umukobwa yavuze kugira ngo asamaze kugira ngo yerekane yuko yakoze byinshi kugira ngo rwakoronke akazi. Kimwe cumi na kandi n'uko uwo munsi yari imvugo ijyanye na politiki imvugo yo kurondera amajwi ariko mu gihe ariko avuga amajambo aranakengera abashaka abamutoye turazi yuko urwaruka uwo munsi barenga 60% ariko uyu munsi ikibazo ko bakengera avuga yuko bose afite akazi keretse abadakora.
Urwaruka bw'u Burundi ngo ntirwigeze rwitabwaho n'intwaro zihitiye kugira ngo zirukure mu bibazo by'urutavanako rwaciyemwo ari nacyo gituma rutitabira ibikorwa bya politiki y'igihugu nk'abakuru barwo mu bijyanye no guharanira igihugu shingira ku mategeko nk'uko umuganwa Rudoviko rwa Gasore yabyifuza. Niko mu mwari w'urwaruka Mijebe babibona mu gihe u Burundi bwaraye buhimbaje imyaka 62 iheze buronse intaya yo kwikukira. Daniel Ngendakumana umuvugizi w'umuhari Mijebe arafise icizere cy'uko urwaruka rwamaze guca ubwenge ukamenya ibibera mu gihugu akarusaba no kwiyumvira inyishu ku bibazo bihanze igihugu. Daniel Ngendakumana n'umuvugizi w'umuhari Mijebe.
Rwa Gasore yari umuyabaga yari umuntu akiri muto ariko yagize amahirwe avuka ku muvyeyi amukunda akunda u Burundi azi ibibazo u Burundi burimwo murazi ko se wiwe umwami mwambutse abangira icenge yavutse mu gihe cy'ubukoroni abukuriramwo aboberamo umwami abutwaramo muri icyo gihe kigoye amuha rero indero nziza imutuma imufasha gutegura politiki nziza yo gukura u Burundi mu buja. Rero yari yagize amahirwe aronka indero nziza akura ibyo bibazo atabifise. Rero no munsi rwaruka rwa kino gihe rurafise imbogamizi rurafise intambamizi itari nke murumva iyo maze kumva ngo abana ngo bari munsi y'imyaka 50 n'indukijana muri bo bafite ibibazo byo gufungura nabi uca wumva mbega abo bana bazokura gute bazoba gute bizogenda gute. Ubu rero dufise urwaruka rufise ibibazo by'imibereho rutabasha kuronka ibyangombwa nyamukuru bategerezwa kuronka nkabo nk'aba individu cyanke nk'imiryango bikaba rero bikigorana ko abantu bashobora kuronka umwanya wo kwiyumvira cyane ku rugero rwo kwiyumvira ibibazo by'igihugu. tukagira rero ndwaruka gwakuriye mu ma ndovuga gwabaye victime gwakuriye mu bibazo bakutwakuriye mu ntambara murazi kuva gwagasora apfuye burundi bwace bwinjira mu makiriza atandukanye abantu bavubutse bakuramo ibyo bamaze imyaka 50 n'irenga bari mu bibazo baracyafise ibikomere bidasanzwe kubujyo umuntu kugira ngo arengane akageto atumbereyemo aronke umwanya wo kwiyumvira ibibazo byo ku rugero rw'igihugu areshere nationale aho hantu biracabagoye mugabo sinovuga ngo umuntu yogira umwiheburo wa cyane hari ugwaruka nubwo batobari benshi bariko baratera intambwe bariko barabona ibibazo nyamukuru nyabyo bisumba ibindi bitandukanye n'ibyo bigishijwe n'abahuye n'amakuba barimo rurahari ubu rero novuga ko turafise ugwaruka dushobora kwizera dushobora guharura ko akazoza keza uburundi n'abarundi bipfuze
ni kuri George Gwijya Daniel Ngenda Kumana umuvugizi w'umwarimije bedushe dusozerera ko amakuru twari twabateguriye nshimire mwebwe mwese mwahisemo radio inzamba agateka kawe na ubutaha.